Mwabanda nyako mviliza radijwi ya Amerika mkirundi ni kinyarwanda. Tusamirani la kumirongo migufi kuri metero chumini chenda ni metero mirongi vili na zibili mwanda kandi na ho tulikuri FM ija na zina niviche vitatu no kuri la dinshuti ya vose FM mirongu na numna niviche vitatu mudu kuri kire kandi no kuri Facebook Fewa radio yacu mwiriwe neza nchuti zacu muri kumwe na Aloyse Bigirimana
na Placide Magambo ndabaramukije mbaha ikaze mu biganiro byacu
iyo ufashe umwanzuro kuri umuntu mu cyiciro mu gihe kandi n'ibyo bigera byo mu bigaragara ndebe ugasanga n'ibiti bidafatika uza kwibaza ukavuga uti se uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yibwe.
Uyu ni umunyarwanda yidogira inzego z'umutekano aho ziciye umuntu zise ko ari umusuma muri sport naho tombora yuko inkino zizogenda muri kimwe cya kane kirangiza mu guhiganirwa igikombe cya kafe ni ku munsi wa mbere mu Rwanda. Muri Uganda naho umushingamateka Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine yabujijwe kujya kwivuza mu mahanga kuri uyu munsi wa gatanu.
Abanyamahanga bane nibo bamaze guhitanwa n'ubwicanyi mu gihugu cy'Afurika y'Epfo bazira gutwara imirimo y'Abanyafurika y'Epfo.
Aha muri Amerika ikiziga cha Senateri McCain kuri wa gatanu niho cyashikanwa kunyubakwa inama nshingamateka ya Amerika mu mihango yo kubandanya bamwibuka. Aya makuru hamwe na yandi twabateguriye ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hii mwanda ya mumbiriza ni radio ijwi rya Amerika mukirundi ni kinyarwanda makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Amerika abanyamerika kuri umunsi wa gatanu babandanije kwibuka no kunamira Senator John McCain aho ikiziga ciwe cyashikanywa ku nyubakwa y'inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika iri ku murwa mukuru Washington. Abashingamateka baharurwa mu majana harimo n'abakenguza amateka 99 nibo bitavye uyu muhango. Abategetsi bakomakomeye harimo icegera ca mbere icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika hamwe n'umukuru arongoye inama nshingamateka Ryan Paul inyuma y'imisi yo kumusabira imisa yo kumusabira bwa nyuma izobera kuri Katedrale Katolika i Washington DC ku munsi wa gatandatu aho Perezida Barack Obama hamwe na George Washington Bush bahoze barongoye Amerika bazoshikiriza amajambo. McCain azoca ashingurwa ku munsi w'Imana ku ishuri riri mu gisagara cya Annapolis muri leta ya Maryland aho yakurikiraniye ibyigwa bya gisirikare. Perezida Donald Trump yateranye amajambo katari gake na Senateri McCain ntiyabonetse muri ibi birori kandi McCain yasabye nuko atokwitaba n'ibirori byo kumufuba.
Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yanyuze mu bihugu bitatu bya Afurika aho yaragamije kuganira ku ngingo z'uburyo abimukira binjira mu Burayi mu buryo budakurikije amategeko bakomirwa. Ariko kandi urwo ruzinduko rwa Angela Merkel rwari rugamije no kwiga ku zindi ngingo zirimo uruhare rw'Ubushinwa bukomeje kwiganza muri Afurika, ubwiganze bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda burushaho kuyoyoka n'igikomere cyatewe n'icarubozo ryakorewe abaturage ba Namibia mu myaka ijana ishize rikozwe n'abakoloni b'Abadage. Impuguke mu by'umutekano Jackie Silas avuga ko urugendo rwa Angela Merkel ruje rukurikira urwa Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron na Ministre w'Intebe w'Ubwongereza Theresa May mu rwego rwo guhangana n'impamvu zituma ubwiyongere bw'abimukira bajya ku mugabane w'u Burayi mu buryo budakurikije amategeko burushaho kwiyongera kimwe n'imitwe y'iterabwoba irushaho kwiyongera mu burengerazuba bwa Afurika. Angela Merkel yagiriye uruzinduko rwe mu bihugu bya Senegal, Ghana na Nigeria rwari rugamije kongera imbaraga mu bufatanye mu iterambere ry'ubukungu.
Muri Afurika kandi abashigikiye umushingamateka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine bihereje amabarabara y'Kampala kuri uyu munsi wa gatanu. Inyuma yaho igipolisi cyongeye kumuhagarika ariko agerageza kuva mu gihugu ngo aje kwivuriza mu mahanga. Robert Kyagulanyi yahagaritswe ari ku kibuga cy'indege Kampala ku munsi wa kane mu ijoro. Umushingwamanza wiwe yabwijwe rya Amerika ko Kyagulanyi yaciye atwarwa ku bitaro bya leta kugira leta ibanze imusuzume ko by'ukuri arwaye. Uwo mushingwamanza wiwe Medal Segona yashikirije ko Kyagulanyi aburanira akitswe n'amagara kandi yari yarungitswe kwisuzumisha muri leta zumwe za Amerika. Kyagulanyi numwe mu bashingamateka batanu bahagaritswe mu ntango zirindwi bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara aho abigaragambya batera amabuye imodoka itwara Perezida Yoweri Museveni. We na bagenzi we rero bakaba bavuze ko bakubiswe bongera baraburezwa igufa mwibohero.
Ibitero ku banyamahanga baba mu gihugu cya Afurika y'Epfo byarakomeje mu cyumweru gishize. Abanyamahanga bane nibo bahitanwe n'ibyo bitero aho Abanyafurika y'Epfo babashinja kubatwara imirimo. Ibyo bitero byakomeje kwenyegezwa n'amashyaka ya politike y'abaheza nguni mu rugendo bakoreye mu mujyi wa Johannesburg basaba ko abimukira bahambirizwa bagasubizwa iwabo mbere yuko uyu mwaka urangira. Nyuma y'urwo rugendo abimukira bo mu gace ka Soweto mumbabarire bahise bibasirwa barahohoterwa. Abashinzwe umutekano bataye muri yombi abantu bagera kuri 27 bari bihishe inyuma y'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bamwe mu bimukira bakomoka muri Malawi bavuga ko bo baza bagakora utuzi Abanyafurika y'Epfo baba binenaguza gukora kandi ngo benshi birirwa mu tubari banywa amayoga bahembera inzangano zidafite ishingiro. Abimukira bagera kuri 2,000,000 nibo babaruwe ko batuye muri Afurika y'Epfo nubwo usanga bashinjwa kwiba imirimo y'abenegihugu, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ahubwo abimukira benshi bihangira imirimo muri icyo gihugu kandi atari nabo ntandaro y'urugomo rwa hato na hato muri Afurika y'Epfo. Amashyaka ari ku isonga muri Afurika y'Epfo akomeje kwamaganira kure iryo vangura n'inzangano bihemberwa n'udushyaka duto tuba twishakira abayoboke.
Naye Ubushinwa buriko burategura inama izobuhuza n'abategetsi b'ibihugu bya Afurika hamwe n'abaserukira abikorera utwabo mu ndwiza. Akajyo gakomeye Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa azobaronse ko gusigura imigambi yiwe y'iterambere ku mugabane wa Afurika. Ubushinwa bumaze imyaka itanu bwaratanguje imigambi y'inyubako n'amabarabara hamwe n'iyindi migambi y'ubudandaji bizotwara imiliyaridi 300,000,000,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Gushika iki gihe ibihugu bishika ku 9 ku mugabane wa Afurika biramaze gutera imikono kuri iyo migambi y'inyubako no guca amabarabara hagati yabyo n'igihugu cy'Ubushinwa mu gihe ibindi 20 bikiri mu biganiro. Muri inama abakurikiranira hafi ubwo bucuti hagati y'Ubushinwa na Afurika biteze ko ingurane nshasha hamwe n'imigambi mishasha y'iterambere kuri Afurika bizotangazwa, kandi bivugwa kandi ko Ubushinwa buzonebagurwa ku mayeri yabwo yo gutega imitego ibihugu bya Afurika bibufitiye amadeni. Amakuru ava mu bategetsi b'Ubushinwa avuga ko abakuru b'ibihugu barenga 30 hamwe n'abanyamitahe amajana 7 aribo bitezwe muri iyo nama. Mu nama ya nyuma yabereye Johannesburg mu mwaka w'2015 Ubushinwa bwemeye gutanga ingurane ingana n'imiliyaridi 60 z'amadolari y'Abanyamerika hamwe no gushinga imitahe itari mike muri Afurika.
Muri Vietnam abantu barenga 200 bava mu miryango itandukanye basuye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Vietnam mu rwego rwo kunamira Senator John McCain. Muri abo hajemo abayobozi bakuru ba Vietnam, abasirikari bacyuye igihe mu ngabo za Vietnam n'abanyamakuru. Abenshi muri bo bashyikirije inyandiko zirimo ubutumwa bwo kwibuka John McCain nk'umugabo w'inyangamugayo n'intwari bazakomeza kuzirikana. Abenshi bavuze ko bazirikana Senateri John McCain nk'inshuti nyayo ya Vietnam yabyukije umubano hagati ya Vietnam na Amerika agaharanira uburenganzira bw'imfungwa muri Vietnam. Abandi baturage ba Vietnam benshi bunamiye John McCain kuri gereza yafungiwemo mu mwaka w'1967 ubwo indege ya gisirikari yaratwaye yahanurwaga ubundi agatabwa muri yombi akamara imyaka isaga 5 atotezwa nk'imfungwa y'intambara aho muri Vietnam.
Radijwi ya Amerika mukirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www akadomo radio yacu vewa akadomo com kuri Facebook naho ni vewa radio yacu. Amakuru mu biyaga binini mu Burundi higanwa ry'abana b'abanyime bamenyesha makuru ku rwego rw'igihugu cyarangiye kuri uyu munsi wa gatanu mu gisagara cya Gitega hagati mu gihugu. Mushiranganje igo kumenyesha makuru bavuga ko iryo higanwa itumbereye gukaburira abana gukurikirana hirya no hino ku isi. Fidel d'Antoine Saimana niwe yakurikiranye iryo higanwa ari i Burundi.
Inyuma y'iganwa kugwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara, abana bamenyesha makuru babiri bazoserukira buri intara bamenyekanye. Ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora kugwego rw'igihugu ryabaye mu gisagara cya Gitega. Abo babiri bazoserukira buri intara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini. Ndayishimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arashe ico yifuza gushira imbere mu mwuga wiwe n'umumenyesha makuru w'umwana.
Ibyo shaka nyene ni bijanye n'ibintu by'agateka k'abana. Nyene numva ari cyane nashaka kunganira aha mu Burundi agateka k'abana, nibaza yuko hariho nyene ni poto tarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe, hari abana babimpfuvyi ugasanga ntibagirice fo na ruguru.
Giruko ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko.
Hariya nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanje usanga ntavise ukuntu no bishikiriza, ugasanga nk'abajye ba journaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira, ariko uri umwana biroroshye yuko mwoganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukagira icyo ushikirije.
Ndayizere Edgar wo mu ntara ya Kanza nawe ati
kero wa mwogotera imbere no gerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe. Jewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo, zongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kuza ndishikira nko ku bibuga bibera ku imikino.
Jome Ndikuriyo umuyobozi mukuru mushikiranganji bujeje byo kumenyesha makuru arashima uko iryo higanwa ryagenze, ariko akavuga ko akiragaze kugwaruka kubijyanye no kumenya ibibera ijya nino.
Nibyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukurikirana cyane ibivugwa mu gihugu, gukurikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe, ikaba kagira ubumenyi muri rusangi gutuma bashobora gukurikirana uko isi biri kiragenda. Nibyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cyabo. Hama rero hari hagahaze kubera amanota twaravye, kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane dufate 38 wa mbere ku 40, abandi na manota ahagaze hagati ya 15 na 23 ku 40.
Na wamenyesha makuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishyirahamwe UNICEF yarimenyereye itunganya, ariko n'ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomine. Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi.
Hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF, ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga zitanu, ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwira igihugu cyose. Twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana. Twarashatse kandi ko hobaho amahirwe angana tufatiye ku ntara, kuvuga igihugu cyose, kandi habamo n'amahirwe dufatiye ku bana b'ugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa.
Ababyeyi b'abana bagize amahirwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo higanwa ryagenze, ariko bagasaba abana bo mu byaro gushigikirwa kuruta. Uno mubyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare.
Icyo dusaba UNICEF, murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo. Hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise, nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise, kare barabaha amakaye, udukaramu, udukoresho tumwe tumwe natwe bafise, ugasanga umwana utwo yize ni twatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha ni twatundi nyene. Hari mari kindi kintu naco usanga nk'abana b'imisozi kazi ino nta ama televiziyo baraba nta bimwe bya radio vacances aho bagira abana ino mu mitumba ntavyo ugasanga abana bamenye utunyane so kwishuri atoraguye kwishuri gusa
abana bagize amahigo yo gutsinda bazoca batangura inyigisho dijane n'umugabo kumenyesha makuru aho bazo kwibanda cyane cyane kugateka k'abana igitega Fidel Antoine Sabimana kubwiza ijya America
Arakoze Fidel Datwane Sabimana naho mu Rwanda umuvugizi w'ingabo yatangaje ko abasirikari bari ku irondo nijoro baraye barashe umusore mu mujyi wa Kigali kugeza ubu umwirondoro w'uwo musore nturamenyekana ni inkuru twatariwe na Asunta Kaboyi
Nkuko twabibwiwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent yavuze ko mu ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zarashe umujura umwe agahita asiga ubuzima nyuma y'aho abaturage bo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo barinda uruganda rwahoze rukora ibiringiti rwitwa Mironko François Xavier batabarije abasirikare bari ku irondo babonye ko watewe n'abantu bitwaje intwaro bamwe mu barinda urwo ruganda bavuga ko byari bimeze
barabajwe bajya muri 20 babasha kurasa mu muntu umwe
nkaba umwe mu bazamu bahano uruganda rwa Nesco rwa Mironko dusanga abantu ni benshi baturengeje imibare baturusha imbaraga baratwirukanka na bafite imihoro n'impiri baturenza umuhanda duhitamo kudasubira inyuma duhita tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano nibuka neza ndumva harashwe amasasu atatu nyuma y'amasasu atatu twaje kubonamo umwe wapfuye ariko undi aza gufatwa muntu ki nta sasa byamufasha
twebwe nago twabyumvise twumvise amasasa aturika ariko nago twabashije kubyuka ngo tujye hanze turebe ibyari byo
uvugize ingabo z'u Rwanda direto na Colonel Munyengango yemeje aya makuru avuga ko abo bajura bari baje kwibura uruganda bagerageje kurwanya inzego z'umutekano ari byo byatumye abasirikare birwanaho
abajura baje mu nzu bakoze kwita kwa Mironko ibaho amabati 43 bayikoreye bagiye bahura n'abaturage abaturage rero bahamagaza irondo ryari hafi yari ijyacu rya kingabo z'u Rwanda bajya gutabara bagezeyo bajura batangira noneho ngo kubarwanya batera amabuye abandi barabahagarika baranga bakomeza batera amabuye biba ngombwa ko irondo ryirwanaho muri izi gahunda rero umwe araraswa arapfa abandi babirutse
abaturage batuye muri ako gace basanzwe bemeza ko ako gace kagatsata gasanzwe kavugwamo umutekano muke kubera bigeze nimugoroba abantu batangira kwamburwa abaturage bagasaba ko barindirwa umutekano gusa nanone bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bidakwiye ko abajura bajya baraswa ko hari ubundi buryo bahanwamo
birakwiye se koko ko umuntu yiba amabati ashaje akaraswa agapfa bigaragara ko ntabwo umuntu ufite ukuntu abayeho yajya kwiba ariya amabati ashaje ari mu bigaragara buriya urupfu umuntu yagira ngo igihano cy'urupfu hano mu Rwanda ntabwo kivaho iyo ufashe umwanzuro wo kurasa umuntu mu cyiciro mu gihe kandi n'ibyo hirya nabyo mu bigaragara urebe ugasanga ni bidafatika uza kwibaza ukavuga uti se uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yitwa ntabwo umuntu yakabaye yitwaje ngo byakoreshwe izindi ngufu z'igipolisi n'igisirikare akabaho gufata abantu bagenda mwayo masaha akabaho gukaza umutekano
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asaba abaturage kutarwanya inzego z'umutekano akavuga ko uzajya ubigerageza bitazajya bimugwa amahoro
abaturage bacu bakwirinda kugwa mu cyaha icyo ari cyo byose ubifatiwemo nawe akizere inzego ko ziri bube zimufitiye gahunda zo kumugorora no kumusubiza mu murongo mwiza nanone tubwira abaturage ko warwanya urushinga umutekano ntabwo byamuhira tukaba rero dukangurira n'ababifatiwemo kureka inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe iperereza n'izindi inzego nka polisi zigakora akazi kazo ikihutirwa ntabwo ari ukurwanya inzego za polisi cyangwa z'igisirikare cyangwa izo arizo zose kuko ntabwo babigiramo amahirwe
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yasobanuye ko iperereza rizakomeza rigakorwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu RIBU uwitabye Imana ntiyabashije kumenyekana umwirondoro we gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yemeza ko akiri umusore ukiri muto umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku Kacyiru mu kwezi kwa karindwi nibwo bumvikanye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye ibikorwa bisa nk'ibi aho inzego zishinzwe umutekano zarashe abantu 4 bashinjwa ubujura Asunta Kaboyi
ijuri rya Amerika
i Kigali
ibiganiro byacu birabandanya murashobora no kudukurikirana kuri Facebook Live
banyanyi n'ijuri rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika makuru mu karere arabandanya. Abarundi n'abanyarwanda batari bake bakorera imyuga mito mito muri Kenya bamaze iminsi bafatwa n'igipolisi. Bamwe muri bo bajyanywa ku mipaka bagasubizwa iwabo ubuserukizi bwabo butabimenyeshejwe. Ambasade z'u Burundi n'u Rwanda basigura bavuga ko ico kibazo bagifashe mu minywe. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika I Nairobi Eloge Wirikaneza.
Mukiringo cindwi imwe abarundi n'abanyarwanda bamaze gufatwa mu gihugu cyose cya Kenya bagafungirwa mu busha butandukanye bw'igipolisi cyangwa bagasubizwa iwabo barenga 50 nk'uko amakuru ava muri ambasade z'izo bihugu bibiri yabyemeza. Ayo makuru avuga ko abahagarikwa ahanini bagizwe n'abantu bakora imyuga mito mito nko kumwa urucuruzwa rwo mu mihanda, abashoni impuzu, abubatsi bazwi nk'abamason hamwe n'abandi. Igipolisi cya Kenya gisigura ko muri iyi minsi kiriko gishyira mu ngiro itegeko ry'umushikiranganji w'umutekano Fred Matiang'i. Uwo mutegetsi yasabye ko abisekeza ryo kuri abanyamahanga ba mu gihugu batagira ibyangombwa cyangwa bahakorera batujuje ibisabwa n'amategeko. Nubwo ari uburenganzira bw'inzego za Kenya kugenzura abari ku butaka bw'icyo gihugu, John Nkurunziza serukira abarundi ba muri Kenya haragahaza bibonamo.
Babahora kenshi ibyangombwa, work permit, urupapuro rwo gukora, uburenganzira bwo gukorera muri gihugu cya Kenya. Amategeko ya Kenya nayo ntiyemera ko umuntu akora ubuzibuto aba bakora ubuzibuto buto n'abahereza ku rupapuro. Uruja gukora roho umuntu afise kontra mugabo ubuzibuto buto kuba mutayeri mu maso ntashobora guha work permit. Kandi rero birateye ubwoba kuko mu bushobora haruzuye n'umwe tukatavugana, umwe tuko tubameze gukora abantu munani cyumva ko ari ibintu bimeze nk'isekeza. Ariko ikintu nibagenye kuba bafata abantu bakabakura Nairobi cyangwa mu yandi mazina ntara bakabajyana ku mupaka bagatereraho kutera umuntu ku mupaka ntakafise ntakafise ubusa n'ubwinshi.
Hari n'ikindi kintu gitangaza rwose ubuserukira abarundi baba muri Kenya.
Ndibuka umukuru w'igihugu cya Kenya igaheruka kurahira gutwara Kenya mu kiringo cyo cya kabiri yavuze ati abantu muri East Africa nimuze muri Kenya uvuze ngo icakora kore nigeze avuga ngo ubuzi bukuza nk'ubutoya. Yavuze ati abantu muri East Africa nimuze ahubwo mugire mushinge n'ingo n'abakenya kugira ngo tunywane badutangaza ahubwo cyane cabahinga itero kuko nta namakezi kiza turonka atuha notice kuko bateza kutuha betisi bakatubwira bati kuri tariki izi gushika tariki izi zogenda uko mugabo vrema birateye ubwoba kuko nkazibwe ntituruhuka. Ubumwe tuvugana naho ugenda imodoka zigenda mu Bwanda tuje kurunka abantu batari bake twere kujya ku bigoye cyane kandi n'umupolisi yamufashe ugiye kumubaza ntashafisha mwangiriza usanga amwangiriza ibintu ntabapo yarafise kandi benshi basanga afise na pasiporo ngo mugana afashe ari karamwa none umufashe ari karamwa kandi afise pasiporo ifise na viza urumva ngo zana uruhusha gukorera muri Kenya. Ni ukuri icyo kintu kiduteye umutima wagatse cyane.
Mu kurindira ko umutima usubira mu nda Nkurunziza afise icyo ahanura bene wabo.
Hari umuvoka twashyizeho ubunyene wa diaspora abafasha kuzuza zirya fomu zirya bisabwa ababikwiye babironke abatabikwiye tutera izindi ntambwe nabo nyine bagerageze kubinegesera. Udafise visa gerageze uronke ndere visa aho wananiriwe ingo natwe tugire kuronka nka diaspora tugufashiriza aho nyene mugabo reka gutembera nkaho mega ati mu gihugu cyacu kuko nuko n'abakenya wacu barakwiza ibyangombwa nubwo tutaragira nk'ibi ngo tubakurikirane nuko tubaye tutangwa ngo buri sato kuko nabo ni kuzukuri nabo nyine benshi hari abagenda batabifise barijajara ugasanga kadarazi karanga kagiye kuko ari buzi bwose aho ugasanga nuko kagwana n'abakenya hari abantu bamaze iminsi banaga mu mabarabara nka tumwe nk'ego bikantera ubwoba nanze ubwanje.
Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone Ambassador James Kimonyo aserukiye u Rwanda muri Kenya nawe yahamagariye abanyarwanda baza muri icyo gihugu kubahiriza amategeko. Yagize ati nubwo twemera ko abantu bagenderanira mu bihugu bategerezwa kuzuza ibisabwa n'amategeko imbere yo kongera ko ati ariko turitwararika ko batagira uharenganira mu gihe byujuje kandi twaratanze ubutumwa muri diaspora uko abantu bategerezwa kwitwara. Bwana Kimonyo anatumenyesheje ko serivisi zibijejwe muri ambasade ziko zirakurikirana ibibazo by'abanyarwanda bose batawe muri yompi n'igipolisi cya Kenya. Gushika ubu nk'uko byemezwa na ambasaderi Jeremy Barampama aseruka Burundi muri Kenya na mugenzi we James Kimonyo aseruka Rwanda muri ico gihugu, abarundi n'abanyarwanda ba muri Kenya barenga 800. Eroje urika neza Nairobi iruja Amerika.
Arakoze eloje urika neza ubu naho ni wa mwanya w'inkino nk'uko bimenyereye ku ijwi rya Amerika.
Yeah, mu makuru y'imikino turi ku murongo wa telefone turi kumwe na Munyandinda Jean-Claude ari Kigali, aho tugiye kuganira kuri amakuru avuga kuri tombora yuko imikino izagenda muri kimwe cya kane kirangiza mu guhatanira igikombe cya CAF, aho ikipe ya Rayon Sports itegerejwe muri iyo tombora. Uratwumva neza Munyandinda?
Nakuva neza President.
Aha, mwiriwe.
Tumeze neza mwebwe bite?
Natwe turaho. Twagira rero tukubaze ubwira abadukurikiye iby'iyo tombora ikipe ya Rayon Sports itegerejwemo muri kimwe cya kane.
Nk'uko bizi koko Placide, muri iki kimwe nibwo ikipe ya Rayon Sports yabonye itike yo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza, ubwo yari imaze kurangiza ariko ubonye kuri Matinda aho itsinda rya kane.
Uratwumva neza Munyandinda? Aha, Munyandinda rero akaba yarimo atubwira ibya tombora yuko imikino izagenda muri kimwe cya kane mu kigikombe cya Afrika cya CAF, aho ikipe ya Rayon Sports yabonye tike yo kugera muri kimwe cya kane. Ya wabutwumva neza Munyandinda? Munyandinda rero akaba atari ibyo yari kutubwira gusa, kuko yagombaga no kutubwira ku myiteguro y'umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe ya Cote d'Ivoire mu majonjora yo mu matsinda, hagamijwe gushaka itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cy'igikombe cy'Afrika kizaba mu mwaka w'2019. Tukaba tutabashije rero gukomezanya ku murongo. Ubwo twakomeza mu makuru none.
Murakoze cyane. Ivyuma ntibisezerana. Ubu naho ni wa mwanya tugira tubashikize incamake y'amakuru twabashikirije imbere ko turangiza ibiganiro by'umwanya. Ijwi rya Amerika twababwiye yuko bashyigikiye umushinga mateka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine, bihereje amabarabara i Kampala. Inyuma yaho kuri wa gatanu igipolisi cyongeye kumuhagarika ariko agerageza kuva mu gihugu ngo aje kwivuriza mu makungu.
Twababwiye kandi ko Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yanyuze mu bihugu bitatu bya Afrika, aho yaragamije kuganira ku ngingo z'uburyo abimukira binjira mu Burayi mu buryo budakurikije amategeko bakumirwa.
Twabwiye kandi ko Abanyamerika kuri wa gatanu babandanije kwibuka no kunamira Senateri John McCain aho ikiziga ciwe cyashikanywa ku nyubakwa y'inama nshingamateka yaha muri Leta Zunze za Amerika ku murwa mukuru Washington. Abashingamateka baharugwa mu majana harimwo n'abakenguza amateka 99 nibo bitavye uyo muhango.
Muri iyo mihango kandi yo kwibuka McCain mu gihugu cya Vietnam, abantu barenga 200 bava mu miryango itandukanye basuye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Vietnam mu rwego rwo kunamira Senateri John McCain.
Nayo Ubushinwa buriko burategura inama izobuhuza n'abategetsi b'ibihugu bya Afrika hamwe n'abaserukira abikorera utwabo mu ndwiza, akajyuga akomeye Perezida Xi Jinping azo baronse ko gusigura imigambi yiwe y'iterambere ku mugabane wa Afrika. Tukiri muri ako karere nyene, Korea ya Yepfo imenyesha ko igiye kurungika intumwa idasanzwe muri Korea ya Ruguru mu ndwiza kuganira integuro y'inama igira gatatu hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu. Umuvugizi wa Perezida wa Korea Yepfo yatangaje kuri wa gatanu iyo nkuru. Ninaha rero durangirije ibiganiro twateguriye kuri uyu munsi wa gatanu. Kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Placide Magambo,
kwa tui furije umusi wa gata nungiza hamge na weekend nziza mubanyu hamge no mumigyango yanyu mubuhinga bw'ivyuma matupari kumwe na engineer hamge na inosta kimenyi ya dufashije gutorokanya ibi biganiro murara hajyana